umunsi mwiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi dusangira ijambo, turibanda cyane ku kibazo cya ruswa. Ruswa ni mu Kinyarwanda, mu Kirundi ni igiturire. Turaha mikoro mugenzi wacu uri Arusha muri Tanzania, Pierre Claveri niyo nkuru. Uyu munsi ni we waduteguriye iki kiganiro.
Murakoze bari muri studio i Washington kuduha kanya. Turabaramukije namwe mwese muteze amatwi i radio Ijwi rya Amerika, tubifuriza n'umunsi mwiza aho muri hose. Ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugishikirizwa na Jean Pierre Clavier niyo nkuru. Tubabwira ibijanye n'igiturire mu bihugu bitatu, mu Burundi, mu Rwanda no muri Tanzania. Aho sabagwanya ako karanda k'igiturire bavuga ko bitaborohera kuko bafatwa nk'abansi ba leta bagategwa ubwoba cankande naho bakicwa n'abantu bataramenyekana ariko amatohoza ntiyagira ico ashikako. Reka duhere mu Burundi, igihugu kiza mu kibanza ca mbere mu birimwe biturire byinshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'uko biri mu matohoza y'ishyamamuza makungu Transparency International. Ishyirahamwe ryigenga ORICOM gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta rivuga ko kugwanya ibiturire bisa no kwiheba. Gabriel Rufyiri atwara iryo shyirahamwe avuga ko amaze gufungwa inshuro zirenga zitandatu. Uwahoze ari cegera ciwe nawe yarishwa n'abantu gushika n'ubu bataramenyekana inyuma y'imyaka umunani.
Kugwanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba, kuko si ibintu bisanzwe biri mu mico ubwa mbere y'abategetsi ko abategetsi bashobora kumva ko hari umunyagihugu avuga ivyo bakora bibi, kuko leta ingene zagiye zirakurikirana zamye zumva yuko arizana amagiza n'amasoro, umunyagihugu atogira ijambo mu bihugu ciwe, umunyagihugu atoraba ingene amafaranga ya leta tozwa ningene akoreshwa. Ubikoze rero ibintu nk'ivyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu. Muri ORICOM nibaza yuko turi mu bambere bivuga, kuko murabizi ko uwari icegera c'urongo y'ishirahamwe ORICOM umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi. Murazi neza yuko amakungu yagerageje gufasha leta z'umwe za Amerika biciye muri cya gipolisi citwa FBI hamwe na Interpol, hanyuma n'abatari bake barafasha, haraza abashingwa amaza mpuzamakungu. Mugabo vyaranse kuko uri kumenyekana kubera ivyo ari vyo vyose bigaragara ko harimo mukundi kuboko kuboneka ko tari gusanzwe gukomeye. Kindi kigira kabiri, murazi neza yuko jiwe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu, maze gutega ubwoba uburyo bwinshi, kunyica hakoreshwa amamodoka n'ibindi vyinshi nashobora kudondagura. Guhamagwa mu butungane byo sino bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35 na zitanu. Ivyo rero twebwe mu bijambo rimwe ivyo gutotezwa, sinibaza yuko hari umuntu yoshobora kuvuga ko mu Burundi abagwanya igiturire batamerewe nabi. Ibintu by'igiturire mu Burundi rero twe twovuga yuko kukigwanya ubu bigoye, kuko nkuko mubizi ubu hari ibibazo bikomeye, amategeko leta yarayahindaguye ku buryo kuvuga kuri kugwanya igiturire naho bitaniye n'ukurondera urupfu. Mu ijambo rimwe ubugendo uzuvuga uti jewe nuko ndiko ndakorera igihugu gusa, mugabo ndazi ko ndiko ndondera urupfu, kuko aba bwa mbere abaryo b'ibiturire n'ababitanga bafise ingufu za leta. Kigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga, kigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ivyo bafungura mu kanwa. Ivyo rero ni ibintu nibaza yuko atanumwe atazi, nico gitumishira hamwe ORICOM twebwe baradutera ubwoba turagira ibibazo byinshi mugabo mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimba urugo turiko tugwanira igihugu turiko tuvugira igihugu turiko tuvugira kazoza k'igihugu ni byiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bamemazuzuye atari bwo kuma bafise ijambo rya nyuma kuko uravye igihugu ubukene kirimwo siniyumvira yuko hari umuntu yoshobora kwemera nuko urafise umutima n'ubwenge ko vyagomba gucyo.
Mugenzi we Faustin Ndikumana atwarishe hamwe Parsem mu vyo rijejwe harimo kugwanya ibiturire avuga ko kubera uko gutegwa ubwoba abantu benshi basigaye batenya kugwanya ico giturire yemeza ko kimaze kuba nk'akaranda kakwiye inzego nyinshi nawe naramaze gufungwa azira kazi kiwe.
Ubwa mbere igiturire mu Burundi kirahari nk'uko no mu bindi bihugu kihari mugabo mu Burundi twavuga yuko igiturire kiriko kirimonogoza cyane. Ubwa mbere hoho turavye nka twebwe turi mashira hamwe yigenga turiko turaraba ingorane duhura nazo mu kugwanya karana igiturire nka mundu bwa mbere ko tubona igiturire kiriko kiraba cinje cyane kimwita mu Gifaransa generalisation de la corruption ugasanga mbere ntunakironka nahahera mu kugira akigwanye kuko kiriho kirinjira mu mico ya cyane y'abarundi hamwe ndetse n'ingamba zo kugwanya uwo mengo z'igisanzwe niko zirananirwa. Ikindi cya kabiri nuko tubona n'abanyagihugu usanga bafise n'ubwoba bwo kuvugira hejuru abakiriye denonciation mu maserivisi atandukanye ndetse ugasanga abantu bashaka kudenonsa akokara n'igiturire babonwa nabi ugasanga ko barakurikirana ko baragirirwa nabi mu buzi kubera mu mico kiriko kirasa n'ikiba generalize no kuvuga kiriko kirakwira mu bisata byinshi by'igihugu nk'uko no mu mashyirahamwe mpuzamakungu akunda kuvuga yuko Uburundi buri mu bihugu vya mbere byamunzwe n'igiturire mbe no muri aka karere ka East African Community. Ikindi ntambamye nuko tutabona cyane kimwe bita volonté politique no kuvuga kugwanya igiturire ku bwego bwo hejuru hamwe nabi uko no mu bategetsi bo hejuru babihagurukiye kabisa. Iyo volonté politique ratayi hari ucumenga abantu bashaka kugwanya kukaranda bariko barakora ibintu bitari kubira birashigikirwa no ku rugero ibwo hejuru ukomeye wagusanga ni ingorane. Ikindi nuko tubona amanama arakogwa za retraite zikaba zigatunganywa kugira hanyuma hakabaho icyo twakwita za recommandation ni ukuvuga ibisabwa kugira aho karanda kagabanuke mugasanga inama ziheze byinshi bica bigenda bikaja mu matiriware mu bubati bikabigwa yose rici ibingwano nshobona yuko haba hakiraga haze. Ikindi nuko za sensibilisation guhimiriza abanyagihugu na cyane cyane ngo bagwanye ico giturire bamenye ico ari cyo giturire gito giturire kinini kubahimiriza cyane ku ngaruka mbi zacu urabona neza yuko ibyo bintu bitari bitagikomeye cyane kubyo bisa no kumengo byari bagiye kandi tuzi neza yuko ingaruka z'igiturire ari mbi cyane mu buzima bw'igihugu. Nkatwe mbere twarigeze no kugira ingorane mu 2012 turafungwa kubera twari twavuze yuko mu kwinjiza mu gisata cy'ubutungane bidakorerwa mu muco w'itaro kritoma hamico gihe bituma dufungwa hafi indwi zitatu mbere n'ukwezi hafi kubera batwagiriza ngo twavugiye ibintu mudafise ibyemezo mugabo ico gihe byaragaragara ko ibintu byo gukoresha ibibazo bitari bwabeho cyane ngo abantu bakore ibibazo mukwijira muri ico gisata. Numva rero twavuga tuti ikugwanya by'igiturire ni ibintu usanga bifise ingaruka rimwe rimwe ndetse muribuka yuko hari n'uwundi mugenzi wacu mu mashyirahamwe yigenga yitwa Nesemani Rumva yigeze kuzira ibyo yakora bijanye no gutohoza kubarya ibiturire urumva ko byashobora no kuhitana ubuzima bwiwe. Rero ni ikibazo rero kitoroshe umuntu ategereza kubandanya yakurikirana mugabo mu bwitonzi bwinshi muri ukaba n'undi mu musendikariste yigeze kugira ingorane mu magistrat ko ari karere kane ibintu bimwe bimwe bijanye no kugira iturire biramutera ingorane ni henshi twama twavyumvise ugasaga biriko biratera ingorane abariko barabikora
Ugwanda nico gihugu gifatwa nk'akarorero icambere kirimo ibiturire bike mu karere ka Afrika y'ubuseruko umufasoni Imakire Ingabire atwara rimwe mashira hamwe gwanya ibiturire Transparency International igisata cyo mu Rwanda avuga ko naho nyene inzitizi zitabuze muri ako kazi
murakoze mu Rwanda kugeza ubu navuga ko adufite amahirwe udasanga ahantu henshi kuko ku rwego rw'ubuyobozi bw'igihugu mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda hari ubushake bwa politike bwo kurwanya ruswa bityo rero dukorera mu buryo butworohera mbivuze gutyo gusa tugira izindi mbogamizi nyinshi iya mbere hari uko abantu badatanga amakuru kuri ruswa rwose ukabona abantu barasa n'abadashaka kuyivugaho ngo batange amakuru n'ibimenyetso kugira ngo abayirwanya babone aho bahera iyindi mbogamizi ya kabiri uyisanga ku rwego rw'amategeko turacyafite ibyuho mu mategeko nko kuba umuntu ukekwaho ruswa ashobora kuba arekuwe ngo akurikiranwe ari hanze icyo gihe duhura n'ibibazo by'uko aburisha ibimenyetso cyangwa se agatoroka yazi koko afite ibintu bimuhama ugasanga rero imbogamizi nini hari ntabwo inzego zose turabyumva kimwe ngo twumve ko icyaha cya ruswa kugira ngo umuntu akirwanye mu by'ukuri ruswa icike kuko birashoboka birasaba ko inzego zose zibyumva kimwe baba abaharanira kuyikumira no kuyirwanya mu nzego za leta cyangwa se izitari za leta nk'urwacu ariko noneho haba no mu nzego z'ubutabera haba no mu nzego z'abafata ibyemezo ibyo rero biracyari imbogamizi tugikorera ubuvugizi ariko ndibwira ko abantu nibakomeza kubivuga bakabishyira mu imbaraga nyinshi bizumvikana ayo mategeko arimo ibyuho ibyo byuho nabyo biveho
abajye biturira usanga bafise inguvu hame nabo bakorana ku mbure benshi kandi bakomeye nimutenya ko muzava muhagirira n'ingorane
oya ntabwo dutinya kuko ugiye gutinya wareka aka kazi wakora ibindi nerega natwe bigeze kutwicira umukozi n'abasirikare babiri bamwishe ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza ni nacyo dushima baciriwe urubanza baranabyemera ntabwo bigeze babihakanagiye mu rubanza rwabo nari impari bemera ko ngo yigeze kubabwira bakoraga imirimo yo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma arabimenyana umusore nkabo abagira inama ati ibyo bintu mu bireke bitazabakoraho noneho akimara kubagira inama twebwe nk'urwego nta nibyo twari tuzi yabyikoreye ku giti cye abagira inama hanyuma baraza barapanga baramwica tugira imana barafatwa baranemera icyaha baranakatirwa ubu ngubu barafunzwe barakatiwe abanyereza amafaranga ya leta nabyo ni ikindi kibazo tugifite mu mategeko iwacu ntabwo bitwa ruswa ntabwo byitwa ruswa kunyereza amafaranga ya leta noneho ugasanga icyo tufata nka ruswa ni umuntu wakiriye amafaranga cyangwa se wayatanze hakazamo ikene wabo nitonesha ibyo rero ni kimenyane ibyo rero kenshi bikorwa koko n'abafite ubushobozi n'abafite ububasha ugomba kuba uri umuyobozi ugomba kuba uri umuntu se wifite mu buryo bugaragara bene abo rero kugira ngo bagereho kenshi biravuna ikivuna si uko ububatinya ikivuna ni ukubona utanga ayo makuru usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya uriye ejo nzamukenera cyangwa se wenda n'uyu munsi ndamukeneye ugasanga birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa ariko ubundi iyo tugize aho tumenya amakuru ahariho hose rwose turabivuga kandi tukanabigaragaza gusa ikibazo iyo udafite ibimenyetso bifatika wirinda kuvuga umuntu cyangwa se urwego runaka abantu bashobora kugutera ubwoba ku giti cyabo ibyo rwose bibaho hari n'abampamagara hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone ariko ni bya bindi byo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera
muri ako karere ka Afurika y'ubuseruko igihugu cya Tanzania kiza mu kibanza cya kabiri mu kurwanya ibiturire Godfrey Simbeye atwara igisata cy'abikorera utwabo muri ico gihugu avuga ko naho nyene igiturire kicibonekeza mu gisata rongoye
lakini rushwa imechangia kwa kiasi kubwa sana kutiria mali.
Ibiturio birabangamye cyane gisata cabagwiza tunga nabazana imitahe akarorero na masoko ya leta. Usanga abantu bake aribo baguma baronka ayo masoko kuko batanga ibiturire mu nzego zibishinzwe. No kuri duane nuko nko kukivuko harabari amakuru n'amatagisi n'abandi batayariha. Mwibaza ko ibidandazwa bicetse ku isoko bigugwa kumwe. Oya, ubutarihe umuzigo wiwe kubera igiturire yatanze ashobora no kugurisha make abandi bakahawombera. Ivyo byicurudandazwa kandi twese abanyagihugu biradukora ko
inatumiza ute
kubona igiturire kidatuzwa. Faustin Ndikumana atwara parseme mu Burundi abona ko bitumwa n'ibintu byinshi harimo gushaka guke kwa politike
kubijanye n'amategeko. Naho twovuga neza yuko mu Burundi harigeze kwa habaye intambwe haraja hitegeko gitwa kurije guhasha abaryi bibiturire rije guhasha ukaranda mu gihugu ndetse harajaho n'inzego mugabo mu vyigwa byagiye birakogwa mu nyuma twaratsinze turasangiye tegeko rifise yahori agahaze kanini gatuma nkizo nzego zitwa ko zari zigenewe guhasha abagiturire ora abagibiturire bikomakomeye nabo bantu bo hejuru mu bashikira nganji mu warongo ibigo bikomakomeye. Ugasanga rero izo nzego itegeko ryubatse izo nzego ntizibakorako bakitwa yuko bategeza gucibwa imanza ahandi kandi izo nzego zategeza kwa zifite ubuhinga bukwiye arivo zari gushikira nyene kuko atamwana n'ikinona cyane cyane ko mu by'igiturire ho usanga mu bategetsi bo hejuru ariho usanga hariko harakogwa ibyo kugiturire bishobora no kunura cyane ndetse ubutunzi bw'igihugu. Ikindi nuko mu cyita ma infraction mu kuvuga ivyaha bihanwa byaje n'igiturire urabona neza yuko hari ibidahanwa neza na cyane cyane nk'ibi bitarishe Ismail site no kuvuga gutunga by'umurengera udashobora gusigura rona hamwe ubujejwa amabanga abantu bazi umushahara wa uronka ugasanga uri kuratunga by'umurengera abantu bose barorera kandi abona neza kuri ko uratungira mu bijanye n'amabanga ujejwe n'ibyo ukora udashobora kubisigura rero ugasanga ntacho bitwaye nibigutera n'ubwoba ugasanga nta nakime kuko udaheza ngo bihanigwe n'amategeko yubatse adaheza ngo gufate. Ikindi nuko ngo bya confidentiel mu Burundi muri iryo tegeko ntibihanwa ibyo ma confidentiel cyane ngo bibuzwe ndama incompatibility ugasanga umutegetsi kanaka araha ugasanga ameme tarika kura ivya leta rika kuri byo yiwe byose bigacanga cangwa ugasanga bituma ivyo kuri giturire vyimonogoza cyane cyane cyo bitantuze kurizyo iba hagati yaba leta nabikorera utwabo. Hanyuma ikindi nuko tubona aba ico bita aba denonciateur abo bategeza kuvugira hejuru abari giturire amategeko ntabakingi amategeko ntabakingiye cyane gatoyi kuko utusanga bavuga yuko batera ubwoba ngo uzovuga ibintu ngo agasanga sibyo ngo azohanwa gusumba ngo uvyagira ngo nyene ngo wagira iyo wagira yagirizwe yari guhanwa. Urumva rero bica bitera ubwoba abantu mu gihe abantu rero usanga n'imico yabo batinya kumdenonce by'igiturire utusanga amategeko agize igihata abakingiraho bico bibindi abantu bacha bafitamwo na cyane cyane kwinumira ndetse ugasanga uri kurabikurikirana bakubona yukumengo uri kukora wiyadukiza ni ibintu bitagira akamaro kandi ari ibintu bifitiye akamaro igihugu.
Uko gushaka kwa politike kubonetse wahoza ari umuhuza Ombudsman mu Rwanda umufasoni Aloysia ya Chanzaire amenyesha ko igiturire giheza kikagabanuka
ufashwe na wababizi ko nta kwihanganirwa. Niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara. Abenshi ubyo tubona nuko kubera babazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kuyisha bayandika ku bandi. Zero tolerance ntibivuga ko nta ihari namba bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba. Nuko kuvuga ngo turi imbere kandi haraho ruswa ikivuga ntabwo bidushimisha. kwigwizaho umutungo nirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuge yo twagizemo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400 abakozi ba leta bajya muri ruswa amapolisi bo ku mihanda ukivugwa mu nzego zibanze nirango hani ni mu masoko bavugaga abantu bashobora guhangana nayo.
Marie Makire Ingabire ari mu bagwanya biturire muri ico gihugu yemeza ko uko gukorana n'inzego zitandukanye kwagize cyo gushika ko naho nubundi hakiri bisata birimo igiturire
ruswa irahari mu buryo butandukanye dufite na ruswa ndetse ishingiye ku gitsina aho abakobwa n'abagore basabwa iyo ruswa twita inshimisha mubiri ariko icyiza dushima nuko abantu bose barayitinya azi kuyifatiwemo ibyemezo bimenyetso bigaragara bikaboneka uhura n'ibibazo rwose urabiryozwa kubw'ibyo rero abantu babigendamo buhoro barayitinya bakabikora rwihishwa cyane ni nacyo gituma dukunda kubura ibimenyetso ariko kuba ruswa bwo iharira hari gusa icyo dushima twebwe nk'abanyarwanda iwacu turavuga ngo iyo twigereranije n'ibindi bihugu duturanye usanga iwacu bakihakabanga niko nabyita gusa polisi ifite intambwe nini yateye iyo ntambwe yateye ni iyihe polisi yacu y'u Rwanda yavuye ku izina yemera ko hari ikibazo imaze kubyemera ko hari ikibazo itangira no kukirwanya mu buryo bugaragara nta ngira ngo nta meza abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe utumvise sabafunzwe bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa kuko rwose muri polisi y'u Rwanda mu ishami ryo mu muhanda no ku mastasiyo ya polisi ahadukunze kwita kuri brigade niho wayisangaga ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro nubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo basigaye ahubwo ujya kubaruswa akaba aribo bagutanga mu butabera irahari mu masoko ya leta irahari no mu nzego z'ubutaka abantu bagiye twavuga muri land issues wenda kambyite gutyo aho ngaho rwose irahari kandi aho birumvikana ko mu nzego zibanze mu maserivisi menshi atangwa n'inzego zibanze usanga wa mugani wabo ko babivuga basaba akantu kugira ngo baguhe serivisi ubundi wemererwa n'amategeko.
Gabriel Fieri atwara Oricom nawe yifuza kuko gufashanya ahubwo ko bo mu karere kose ndetse no muri Afrika avuga ko ishirame giwe ryamaze kubitangura
ku rwego mpuzamakungu haragiye amategeko biciye muri ya Convention des Nations Unies contre la Corruption amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya igiturire ayo masezerano rero ishirahamwe rikome ryaratewe iteka ry'uko riri ryashyizwe mu mashyirahamwe akurikirana ingene bishyirwa mu ngiro tukaba dufise icyo twita statut d'observateur kugira ngo tuze turakurikirana ingene ibintu bigenda rero icyo kiradufasha kuko turaturabwa n'amakungu yose ikigira kabiri nuko kugo gwego nyene shiramwe urikomerera amaze gushinga ayandi mashira hamwe mu karere kandi ririmo no mubayarongoye kuburyo rero no munsi ivyo byose ibintu byose biba birakurikiranwa n'isi yose ahubwo mbere turiko turaraba ingene twofashanya nabo muri EAC kuko tuheruka twarashinze ishirahamwe rikomeye mbere rihuriramo n'amashirahamwe yo muri leta iti twita mu gifaransa les institutions anticorruption aho muri Afrique centrale mu mwaka 2006 ishirahamwe Oricom rifatikanije andi mashirahamwe yo mu bihugu 10 na kimwe yo muri CEAC mbere n'amashirahamwe yandi novuga ko ari aya leta ibi twita les institutions nationales anticorruption tufashijwe na Nations Unies twaragize ishirahamwe duhuriramo twese kugira ngo ibibazo byose biraba ibyo kurwanya igiturire tuse turavyigira hamwe kugira ngo turabe ingene bigira ishirahamwe rero rikomereje mu barishinze kandi turiko turagerageza ndabona yuko biriko biraza kandi bizodufasha cyane ibihugu byo muri EAC navyo ni vyoca bigira nkuko nyene kuko bihugu turi kumwe mu ico gisata ni u Rwanda n'u Burundi u Rwanda rero turakorana neza na kijya kigo kijeje kugwanya igituki ya kigo cha leta kijeje kugwanya igiturire tugakorana neza kandi nishira hamwe rijeje kugwanya igiturire mu Rwanda gitwa Transparency Rwanda ikanabi Kongo nuko abo muri Cameroon nuko abo muri Gabon nuko eka hose turakorana haba abo muri leta cyangwa muri societe civile gusa iwacu niho hari kibazo kubera ugwego leta yashizeho ari gikanganyoni twewe rero tuguma dusaba yuko ico gikanganyoni cyo hinduka rukaba ugwego kugwanya igiturire mu vyukuri
mugenzi we basangira urugamba Faustin Ndikumana arafite camwongerera ko kugira ngo igiturire kibe umugani
volonté politique ni kintu gihambaye mu byo kugira igiturire kuko bavuga ngo umwe ruvi bukuru gakwira hose iyo rero hejuru hataba yo gushaka gukomeye guhasha ako karanda nukuri no hasi ntageheza ngo kigende kuko burya nabantu bato barabira kuba barongoye bo hejuru barabira ku migenzo yabo akavuga bati aha karanda kumbure ibi bintu n'ababikoze benshi ntibabihanirwa tusanga biko birakwira hasi cyane volonté politique nukuvuga gushaka ko hejuru gushaka cyane kugira karanda gashobore gutuzwa ica kabiri no guhimiriza abanyagihugu na cyane cyane kubijanye n'amabi y'igiturire lemefe dura kuri kuko amabi y'igiturire ni menshi cyane igiturire aho kiri ntagate akazira umuntu gashobora kubahirizwa igiturire aho kiri ivyerekeye amatungo y'igihugu birasesagurwa nabi cyane inyubakwa zubaka ugasanga hubatswe zidakomeye aho igiturire kiri demokarasi ntishinga imizi aho igiturire kiri usanga abantu batahanwa igiturire kiri ugasanga icyo bita crime organize inkozi z'ikibi ntizihana ubwicanyi bukaba iyo byose usanga umuntu abatumva ibiriko biraba ugasanga ni gihe ningene igiturire kiba kiriko kiri monogoza no kuvuga rero yuko igiturire gishira ku aho kiraye ubukene ni usanga buguma buhari ugasanga igihugu nabwo gifite ubutunzi kama bwinshi ntikivaho kiri ibyo rero abanyagihugu benshi tukaza kubyumva bakamenya yuko batabihagurukiye ingorane ziba ziri mu gihugu kanaka cyangwa ntizishobora guhera mu gihe igiturire kiba cyaramaze kwaka indaro tunaretse kuvuga yuko n'ibyubumenyi bisubira inyuma ugasanga abantu bashingwa amabanga batabikwiye ugasanga mu nzego zo hejuru hashikaho imburakimazi kubera zikoresha igiturire n'ibintu rero bibi cyane mugabo usanga abanyagihugu batazi ngo babisigurirwe bamwe ko barabisigurirwa cya gatatu n'amategeko meza amategeko meza bitari rwa standard zikorera ku mategeko yashizweho na Nations Unies na Union Africaine kugwanya ako karanda kandi no mu Burundi twategerezwa gutegura ayo mategeko haro n'igitabo twigeze gutegura muri retreat yabereye igitega icavuga neza igena amategeko y'urwanya igiturire yotezwa imbere yoba neza kugira ngo urwanya ukaranda mugabo n'ubu ntivyabandanije urumva ayo mategeko ategerezwa gusubirwamo ica kane n'inzego zigenga inzego zigwanya igiturire zigenga kuko zigashobora gukora atawuzivogera kandi zikaronka uburyo bukwiye abahinga babinonosoye bazi kuraba neza ubusuma bwose bwo kugira iturire ingene buryo buza n'ingene buzana kuko n'abagira iyo ngeso barakoresha ubuhinga bwinshi mu kunyegeza ibyo bibye mu kugira gute birakene ko banafise ubuhinga rero n'uburyo bukwiye n'inzego n'amategeko bakuraho akaba ari amategeko abatuma atanumwe badashobora gutinya mu gihe bamaze kubona yuko ibyo byaha bishobora kumwagira
inshuti bakunze namwe mwese mwarimo duteza amatwi ni no ngaya kiganiro dusangira ijambo cyo uyu munsi gice kirangirira tubifurije kururanirwa umwe wese ahari n'ivyo arimo mugira amahoro ahiwanyu mwari kumwe na Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Pierre Claver niyo nkuru aho arusha muri Tanzania namwe abatwumvise mwese uyu munsi dufasha akanya gato ngo twongere tubashimire kuba mwitabira gahunda zacu buri munsi namwe aho muri mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu kugira ngo tubitangarize abandi tubiganireho tubisesengure namwe mubigiremo uruhare ndabashimiye kandi mwese mukomeze mugire ibihe byiza hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
Nutera nyabuzu yugura tata nuri mfura.
tunzwe na ruskukura mu baturage nibuse kuwabuze rijya kabura no hino nibune kuzamazuru kazuru mugara